Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose abari Uganda mu karere ka Kisoro namwebwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88.9 ya Radio Ijwi Riyobora kwisi hose turi live kuri zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com ikaze inshuti bakunze mu kiganiro muri isanga cuno munsi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Jean Diana Nini Nahazwe
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Umunsi wa gatanu w'indwi iheze ba perezida b'Uburundi ariwe Evariste Ndayishimiye n'u Rwanda Paul Kagame barahuriye mu nama igira umunani y'umuryango mpuzamakungu w'ibihugu by'ibiyaga binini CIRGL mu mpunyapfunyo. Iyo nama yabaye hifashishijwe ubuhinga bwa none, ni nayo ya mbere abaperezida y'ibyo bihugu bahuriyemo kuva imvururu zatewe na manda yindi y'umuhitsi Petero Nkurunziza zaduka mu 2015. Uko guhurira mu nama kwaje gukurikira yindi mibonano ibiri y'abategetsi mu bya gisirikare n'abashikiranganje b'imigenderanire y'ibyo bihugu n'andi makungu hari icizere itanga kukunagura imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda irimo igitotsi kuva mu 2015. Nimba igitanga kingana gute, nimba atacu naho ikibuze n'icahe, utwo tubazo twose turi mutwo tugiye guca ijya nino muri isanga y'uno munsi. Twabatumiriyemo Professeur Julien Mubona, umwigisha muri za kaminuza akaba n'umuhinga mu vya politique, intwaro ku rwego mpuzamakungu no guteza imbere inzego mu Gifaransa, ni expert international en gouvernance et développement institutionnel. Ikaze professeur ari Bujumbura muri Vyura.
Ego turi Vyura mwiwe namwe hanyuma ndarakutana kwakumviriza.
Twari twashimiye kuza kuba turi kumwe n'uruhande rw'abakurikiranira hagati y'u Rwanda, ariko ku mwanya wa nyuma abari batwemere kuduha ikiganiro ntivyashobotse. Turaza rero guca ijya nino ivyo bibazo tubaha ikaze nshuti bakunze imwe mwumva ijwi rya Amerika, tukanabasaba imbabazi kuko tutaza gushobora kubahamagara nk'uko vyahora ngo mbaze ibibazo ikiza ca virusi ya corona caratwomoye mu biro. Ubu ibiganiro vyacu vyose tubitegura mu mihana, vyumvikana ko kubahamagara bita choroshe, ariko hakagira ubutumwa turonka kuri Facebook yacu aho twacishije kino kiganiro turaza kububasomera. Nuko rero tuduge ku ijambo Professeur Julien Nimubona, inama y'umunani y'umuryango mpuzamakungu w'ibihugu by'ibiyaga binini CIRGL iheruka kuba yari itabiriwe n'impande z'u Rwanda n'u Burundi. Kuba u Burundi bwaritabiriye iyo nama nyuma y'inshuro zitari nke ico gihugu kititaba amanama, vyari kuba ngombwa ko gihuriramo n'u Rwanda. Mwabihaye isiguriyahe mu bihisiguriyaha?
Ni byiza kubona umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntabwo yacitaba inama nk'iyo. Muribuka neza yuko inama zazateguwe n'umukuru w'igihugu cya Congo zose atari yakomeje kuzitaba, byerekana yuko ikibazo kiri hagati y'u Burundi n'u Rwanda yari ibibazo nkoramutima. Ni byiza rero ko iyo nama yabaye u Burundi bugashyikiriza ibibazo byabwo, hanyuma n'abandi bakuru b'ibihugu bakavuga uko babibona. Insiguro ya mbere ni uko rya shirahamwe ryabiteguye ni ishirahamwe ryagiyeho haciye imyaka ibihugu byo muri akarere biri mu ntambara. Hanyuma iryo shirahamwe murazi ko rikukira ishirahamwe mpuzamakungu ONU, ariko mu kujyaho harimo n'ishirahamwe ry'ibihugu bya Afurika Union Africaine. Hanyuma kandi iryo shirahamwe ririmo ibihugu bitandukanye byo muri akarere buri bigize umuryango w'ibihugu byo hagati mu gihugu CEAC, hamwe n'umuryango w'ibihugu byo mu buseruko bwa Afurika EAC. Muri ibyo bihugu byose harimo ibihugu bisanzwe bihanuwe cyane u Burundi, bico ndetse n'u Burundi, byumvikane ko byahanuye bihagije u Burundi kugira ngo byitabe bimwe n'ibyo biganiro. Ikindi ngira kabiri umuntu yakomera ko n'uko ari u Rwanda cyangwa u Burundi byose bihomba muri iyi migenderanire itari myiza ibiriho, kuko kuva mu mwaka w'2015 gushika ubu izo mbibe zugaye, abanyagihugu b'u Rwanda n'u Burundi bakigenderaniraga bashorana ibintu nk'uko byahora ariho igihugu cyose gihomba mu by'ubutunzi. Hariho kandi iyo migenderani yatumye nk'ishyirahamwe ibihugu byo mu buseruko EAC bicumbagira cyane kubera iyo migenderanire mibi yatumye ibihugu byo muri akarere bico bicanamwo ubushize nk'uko byari bisanzwe yavine biri mu bindi bibazo by'uguhiganirwa akanyarigabo ari mu butundi cyane mu bihe bya politiki. Insiguro ya gatatu ni uko imigenderanire hagati y'ubumwe n'u Rwanda ibonwa n'amakungu, ibonwa n'ibihugu byo muri akarere byose nk'intamba ikomeye cyane kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke muri akarere muri rusange, amahoro n'umutekano bigaruke mu Burundi. Kuko nk'uko mubizi ibyo bihugu koko birafise ibyo bipfa bitatangwe mu 2015 naho Burundi bwabuye gukomeza rwose ibyabaye mu 2015, ariko n'imigenderanire yaramiguye kuva ibihugu byikukira ibyabaye mu Rwanda 1999, ibyagera mu Burundi 2002, 2008, 2003, mu Rwanda 1994. Izo ngorane z'injyane zifatiye ku bya politiki ariko binywa amoko ni ibintu byagumye bitotsikaza cyane imigenderanire hagati y'ibyo bihugu, naho baheyaheya ugasanga bagira bati wowe ncungerera anange ndagucungerere bariya, hanyuma tubandanye tubana uko. Ibyo byabaye hagati y'abakuru b'ibihugu by'u Rwanda n'iby'u Burundi kandi badusangiye ubwoko. Ariko mu 2015 rero haje mu Burundi ibyiyumviro bikomeye bishingiye yuko umenga abansi bashimikiye ku bwoko, umenga abansi bashimikiye ku banyamahanga, birafatana hanyuma bituma imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda isubirwa cyane. Ni byiza rero kubona ibyo bihugu byagarukiye ku ntumbero yahahora na kare y'uko naho mutamwumvikana mu byerekeye ingene mubona ibya politiki, ingene mubona iby'imigenderanire hagati y'amoko, yuko imigenderanire hagati y'amaleta yo ifatira ku bindi maze ku neza y'abanyagihugu baba muri ibyo bihugu.
Yego, hari ibitandukanye mugarutse ko mubona imuha insiguro y'iriya nama, ariko hariho n'abibaza bati n'iyindi ngendo canke Burundi n'u Rwanda vyoba biri mu nzira yo kwiyunga, ahanini bigafatira kuri amatati yo mu 2015. Nubwo mudusiguriye ko Burundi n'u Rwanda turavye amatati adafatiye muri 2015 gusa, abo nabo bibaza yuko ahubwo Burundi n'u Rwanda bwa buri mu nzira yo gusubira kunywana bukibagira ibyo byagirizanya kuva mu 2015. Bobo muri baziki ku byo bavugaga professeur
Jibril aza kuvikana kuko ufashe igihugu cy'u Rwanda inyungu zacu murabizi neza yuko igihugu cy'u Rwanda cyashyize imbere cyane iriterambere rifatiye guteza imbere ibintu by'ingenzi, guteza imbere ibintu by'amanama mpuzamakungu. Ibyo ni ibintu byahaye agateka cyane u Rwanda mu makungu, ibyo byose bigashingira yuko mu Rwanda hari abantu umutekano kuko nta banyamahanga boheza ngo bazane amafimitahe yabo cyangwa abantu ngo bahagire ayo manama akomeye aheza akaduza ubutunzi bw'u Rwanda mu gihe hari induru mu karere. Ku Burundi naho ni ikintu gikomeye cyane kuko ubwa mbere ho Burundi kuva buvuye matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri bwavuga ati reka tureke amakungu y'uko tubivuyemo injyane twahoramo byatanguye ibihumbi na cumi na gatanu yuko zaheze yuko rero tugiye twerekane yuko dukeneye amahoro n'umutekano kandi twabyinjiyemo ariko izo ngorane z'umutekano zihera nk'uko cya kibazo cy'amahoro n'umutekano mu Burundi cyo nyine usanga ifatiye ku bintu byinshi ifatiye kuri ya migendane hagati y'abanyagihugu b'Abarundi bo nyine zifatiye kandi ku bya politiki urabona aha mu Burundi kohereza ayo mirongo cumi na gatanu hariho impunzi nyinshi cyane zagiye muri aka karere na cyane cyane mu Rwanda hariho aho igihugu cy'u Burundi cyagize yuko bagombye gutembagaza ubutegetsi mu Burundi baba mu Rwanda murumvise ko muri rya nama umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasabye yuko abo bantu bubahubaho Burundi kugira ngo bacire imanza ibyo byose biri mu bitera ikibazo byerekeye umutekano. Hanyuma ikindi ni ukongera ko gikomeye cyane n'ibibazo yuko aricyo gituma u Burundi n'u Rwanda tuba bigerageza gushyira hamwe nuko hari ikindi kibazo kiri mu Kongo gikomeye nacyo kandi kiraheza ibihugu bibiri bituma yuko u Rwanda n'u Burundi baza bikumvikana ku byabyo mbere yuko biheza bikaganira na Kongo. Ni ikibazo cyerekeye imiharigwana iri mu karere k'ubuseruko k'igihugu cya Kongo n'ibyerekeye idandaza ry'ubutaka butare buva mu gihugu cya Kongo. Ubwo budandaza usanga bwagiyemo amaleta amaleta akorana n'imigwi irwana ibi byose birafatana ugasanga rero ni bimwe bagirizanya mbere u Rwanda rwagiriza Burundi yuko wangu hari ugwanyi Rwanda FDLR n'iyindi ishigikiwe n'igihugu cy'u Burundi hanyuma u Burundi nabwo bukagiriza u Rwanda yuko nabwo rushigikiye iyindi mihari igwanyi Burundi ari zimwe za rede tabara n'iyindi mihari urumva rero yuko hagiyemo ikibazo cyo mu karere hanyuma bigatuma ibyo byose biba byinshi. Hanyuma nakubariye ibyerekeye ibihugu byo mu karere k'ubuseruko yase bikatuze utugorane tumwe twa politiki turi hagati ya Tanzania na Uganda, Tanzania na Kenya baniganira umugabo byerekeye bya politiki cyangwa mu byerekeye by'ubutunzi nabyo rumenga Tanzania kigomba kubyongera ko mu kwerekana yuko ishyigikiye Burundi gusumba ibindi ukamenya Tanzania igomba gukamenyesha ingorane ziri hagati y'Uburundi n'u Rwanda icyo kibazo muri aziko cyataye ko amazi ari wa ujya watwara igihugu cya Tanzania mukapfa hamwe n'ubukuru bwa Uganda. Urumva ikibazo cy'u Burundi n'u Rwanda cyabaye ikibazo cy'akarere koko ari byiza rero yuko u Burundi n'u Rwanda bongera batwika tubanze twicare hamwe twebwe dukure ibiturara hanyuma ibiraba akarere nabyo duheze tubitandukire mu nyuma ariko bituma nibaza yuko habonanye byashikiranganje n'imigenderanire yacu habonanye kandi mu byerekeye umutekano y'abakuru b'igisirikare n'igipolisi cyacu ibyo byose bikorerwa bimwe mu mbisho bindi ku mugaragaro ariko biraboneka neza yuko Burundi n'u Rwanda bafite inyungu bose kugira ngo basubire bagire imigenderanire myiza hagati yabyo kuko nayo z'abanyagihugu bubungubu hasi izo njyane zibakora ko cyane urabye abantu bo ku mipaka harimo za Cibitoke, za Kayanza, za Ngozi, Muyinga, Kirundo bari bafite imigenderanire y'ubudandaji ikomeye cyane n'abanyarwanda. Usanga rero barahombeye cyane, ugasanga inyungu ziri mu banyepolitiki sizo ziri mu banyagihugu.
Ego murabivuze gato muca ku masonga muti muragarutse kuri rya mubonano w'abashikiranganje b'imigenderanire y'u Burundi ku ruhande rw'u Burundi Albert Shingiro, ku ruhande rw'u Rwanda naho Vincent Biruta. Mwavuze ko ari ivyo mwibanga mu byo bavuganye mwibanga bivugwa binugwa nugwa harimo yuko nko Rwanda gogo goba gwarasavye Burundi ko butanga bamwe mu bo ico gihugu cemeza ko ari intera hamwe zuba ziri ku butaka bwa Burundi abatari bake bakanavuga ko abo bantu bafise ubutunzi bwinshi mu Burundi hama ku ruhande bwa Burundi nabwo goba bwarasavye gutanga abagirizwa guhiri ku butegetsi bagizwe n'abasirikare ari mashiramwe adakiranira inyungu za politika amenyesha makuru ndetse no kugarama radio abamenyesha makuru bakoreramwe mu Rwanda kuva mu 2015 ivyo bintu none ga professeur nimubona impande z'u Rwanda n'u Burundi zisaba byoba ari coroshe ko zibikora muri kino gihe muhejeje kutwereka yuko niyo migiranire hari byinshi iri nyuma byo mu karere
nivyo banaganiriye abashinzwe barahana hanye apo madossier ivyo birimo kalisa n'ivyo nk'abitoye ariko nibazo bikomeye cyane byo byose bwambe dufashe ku Burundi ariko basaba yuko bajya abantu bagombye gutsugura ubutegetsi cyangwa abarwanya ubutegetsi yamarayo cyangwa ayo mashyirahamwe atavuga rumwe na leta ubwa mbere no kujya kuraba yuko hari amasezerano hagati y'ibyo bihugu yerekeye guhanahana abo bantu baba barwanya ubutegetsi ubwa kabiri no kuraba yuko bitaba biteye kubiri n'amasezerano mpuzamakungu ajyanye no gukingira impunzi icyo urumva icyo kibazo kiragoye kandi icyo kibazo kigafatana n'ibibazo bya politiki byo hagati mu gihugu cy'u Burundi nakubariye ibyerekeye yuko aha mu Burundi ubuye imigambwe itavuga rumwe na leta ata kibanza gifite gikomeye yagerageje kugifita ntibirohewe ibyo byose rero kandi bituma Burundi nabwo bukeneye yuko iyo ntambamyo hava kuko baguma babona yuko ari ikibazo gikomeye ku mutekano kugira ngo uzorane mu Burundi naburya abo bantu bufashije kugira ngo impunzi ziri muri aka karere zose zishobore gutaha urumva bijyanye na politiki y'u Burundi muri ayo politiki y'u Burundi icyo kibazo batanze u Rwanda kitafite itambaye mu nzira biragoye ko aya makungu y'uko umutekano n'amahoro byabonetse mu Burundi kuki ku Rwanda naho koko kuva kera hariho mbere n'amadosiye menshi nasiyonzi niyerekanye abahinga ba nasiyonzi ntibagiye barerekana bamaheta mu gihugu cya Congo berekana neza yuko hariho imigenderanire hagati ya leta y'u Burundi n'abatwara u Burundi hejuru bari mu gipolisi cyane muri leta imigenderanire yabo n'imihari igwana yakoreshwa mu myaka iheze ubutegetsi bwa Congo kuri Kabila yabakoresha kugira ngo ishobore kurwanya u Rwanda kuko nabo babona yuko u Rwanda rwarinjiriye mu byabo iyo migenderanire rero ibyo yari ishingiye kuko hari uko iyo mihari irondera inzahabu n'ubundi butare igashora mu Burundi Burundi bugaheza bukabaha ibigwanisho ayo maraporo yabonetse ni ikibazo gikomeye cyane kandi atari ikibazo kiraba leta yonyine y'u Burundi kuko ushobora gusanga harimo abantu ku giti cyabo urumva rero bijya mu Burundi bituma ubutegetsi buhungabana ni ikibazo rero nkoramutima ku Burundi kigoye cyane aho niho hagaze ibibazo ariko ibyo bibazo nakubariye byamyeho kuva kera cyane ariko abakuru b'ibihugu barabirenge bakavuga bati ibyo ntibihambaye gusumba kugira imigenderanire myiza ashobora kwereka umuntu avugiye ameneye inda ku rutoke yuko ari perezida Kayibanda perezida cyane cyane Habyarimana yumvikana n'icombero n'abagasara bati ndabira aba bantu bo mu bwoko bwanje nawe ndakurabire abaye bo mu bwoko bwawe igihambaye ni uko tubana neza urumva rero iby'amoko bajya muri politiki cyane cyane hagati y'amaleta hagati y'ibihugu usanga kenshi bishobora kurengerwa naho uburyo n'ukuri biriho biboneka cyane muri izo ngorane hagati y'u Rwanda n'u Burundi rero ibyo bibazo wabagije ibibazo bikora mutima ibibazo bikora
kwarongo y'ibihugu ariko cyane cyane n'ubanduma no mu bantu bamwe bamwe usanga bashigikiye intwaro n'ibitambatsya usanga harimo abakuru b'iyo mihayirwana iyo honye yagomba gutera u Rwanda cyangwa yagomba gutera u Burundi hanyuma bagiye murabona naho nyine ibibazo u Burundi bushyikiriza u Rwanda yuko hariho abantu batera u Burundi bavuye mu Rwanda cyangwa basubira mu Rwanda ibyo biroroshye gutorera imyishu gusumba icyo kibazo ndabariye kimwe leta ya Congo kuko urumva n'amaposi ashobora gutuma Congo nayo ivuga iti u Rwanda u Burundi mwese murafise umwenda kuri ku gihugu cyacu
ko numva umenga ni ikibazo kigoye nk'uko muhejeje kubidusigurira ntawo kwibaza ati ubwo ga profesor hoba hari bwagire ku Rwanda n'u Burundi abantu bavuga yuko biri kubijana n'ukuri mu nzira yo kuganira hari ico kibazo ca Congo hari ico kibazo cinera hamwe hari ico kibazo twagarutse ku c'u Burundi ubwo ati turabahagi namwe mukora ibi ntawo kwibaza ati imbere nyabu na ivyo bintu byose gusaba ni byo byose hari hakwiye kubanza ko icuka gisura kubacitse kuko twumva umenga ni kibazo kiri ku rwego rwo hejuru cyane
nanga ni icuka cyiza wimirije vuba nuko mu migendere ya y'ibihugu haraba intango mbere n'abagiye bashikiraganje imigenderanire y'ibihugu by'u Rwanda ntibabonana barahuza bati irindi ni intango ntoya ibibazo biracari byinshi bizobanda biganirwa ko naho byotangura koko ku ido n'ido uzosanga hari intambwe imbere intambwe inyuma ntibyoroshe nkuko nakubariye hanyuma ico nibagiye kubabariya ni uko erega u Burundi n'u Rwanda si ibihugu birebanda ni ibihugu biri mu mashirahamwe y'aka karere mu mashirahamwe ya Afurika amashirahamwe mpuzamakungu ni ibihugu bivugana n'ibindi bihugu rutura ugasanga amahoro ari mu Burundi yerekeye amahoro kuri Congo iyo yerekeye amahoro kuri Congo naho Congo icamagara ibihugu rutura bifite inyungu zikomeye cyane kuri ya byerekeye ubutane n'agataka kuri Congo ashobora kubona n'uko ibihugu bibanyi byose byasa n'ibihugu byavuguru ururimi rumwe mbere n'ururimi rw'abanyamahanga igifaransa naho mu Rwanda rwagiye ruregera rw'icyongereza ariko ntaho deha uruhara ubufaransa bushobora kugira ku Burundi cyangwa ku Rwanda murabona tuvuge biciye muri rya shyirahamwe ry'abavuga igifaransa OIF murongowe n'umunyarwandakazi murabona yuko bateguriye ibihano u Burundi ni nk'akajisho u Rwanda rwakubitiye u Burundi yuko bagomba bari bifuza ko imigenderanire isubira kuba mizima hanyuma y'andi Amerika abo banyaburaya abo bose bari muri ibi bihugu byacu kandi badufasha mu by'iterambere kandi naho abo badufasha mu byerekeye imigenderanire hari igihugu cy'Ubushinwa byitwa data wanjye ngo gifasha u Burundi ariko wanjye bashinwa neza ko barareba yuko amahera bayakura cyane cyane mu Rwanda kuko niho hari hari amabara menshi amaproje menshi n'amahoteli igihugu barubaka n'amaeroport rero nabo nyine bagira ati icyo duha ubu n'u Rwanda bakumvikana Ubushinwa bworoka isoko niniya gusumba nicyo tumwe rwusiya ibyo bihugu byose mwazi neza kuba bifite imigenderanire myiza hamwe n'u Rwanda hamwe nyine n'u Burundi murumva rero yuko naho abadutwara bibaza ngo bipfa kuri bo gusa bimwe by'ubuvuga ngo turigenga twarikukiye harya ngo ni n'amajambo y'abatwara ariko urabye ku rubuga iminsi yose usanga harimo akayiro katwa n'ibihugu byo hanze kandi bikomeye bifite ijambo rikomeye kuri ayo mashyirahamwe yo mu karere hamwe no ku bihugu byonyine ubwabyo
Hanyuma ako kariro katswa ku mpande zose kakatswa n'ico mwise ivyo bihugu bindi byaba Bushinwa canke he usanga haba mu Rwanda haba mu Burundi uko bigenda kose bifise aho bihurira na kariro gashobora kwaka gushikaho Rwanda gushika kuco rushaka ku Burundi kuronka inzo ntera hamwe kuronka ibindi bitandukanye Burundi nabwo bugashika kuronka ico bwifuza ku Rwanda tiduhe abo dushaka mu butungane canke ivyo hari ico twokwita ngo amakunga suka kubirengera na cyane cyane kwaza mu kibazo c'impunzi abenshi muri abo barondegwa n'u Burundi n'impunzi iyo nimba bitazokunda no kuvuga ko iyo migenderanire rero ishobora kuzoguma gutyo gushika
so gora kuko ndavye ivyandikwa n'ibivuga cyane ku Burundi uri abandi bo muri cyangwa abanyarwanda uri cyane cyane ibihugu bifashanya n'ibyo bihugu amaze kubona neza yuko bagira bati u Rwanda n'u Burundi hatabaye imigenderanire myiza kandi tuzi neza yuko amahoro n'umutekano mu karere k'ubusaruko ka Congo bizofata umwanya munini nta kazoshoboka muri aka karere kuko nk'uko mubizi nka mu Burundi amatora aheze umugambo uri ku butegetsi ukibaza yuko ufise ubutegetsi bwose aya mahoro n'umutekano bizogorana mu gihe abo bahunze Burundi badatashe cyangwa ngo baganire n'ubwo butegetsi bwo mu Burundi mu gihe aha mu karere k'ubuseruko ka Congo ata leta iri ikomeye kugira ngo ibuze ijye mihagwana kugira ngo ibandanye itera imbere murumva rero yuko iyo migenderanire mibi hagati y'u Rwanda n'u Burundi idateye imbere ngo ibe myiza ya mihari ari igwanye u Burundi ari igwanye u Rwanda ifatira muri ako karere katagiramo umutekano uhagije icyo gituma ibyo bihugu byose n'aya mashyirahamwe akaba ari mpuzamakungu bavuga bati ni ngombwa yuko hagati y'u Rwanda n'u Burundi iyo migenderanire iba myiza maze ibyo bibazo wambarije bikomeye cyane bivugwa hagati y'u n'u Rwanda bigiye ku meza ku idonido hajya nta kidashoboka mfatiye ku kibazo cy'u Burundi gusa urabona igihe abanyepolitike baje Arusha ibibazo byari hagati yabo byasumba ibyo kuko byo byari ikintu cyerekeye kubaho cyane kutabaho no kuvuga by'ubunyabwoko murumva rero yuko nk'ibyo bibazo mvuga by'abantu nk'u Burundi gusaba ku Rwanda si rimwe na kabiri ingene haba amasezerano hagati ya Habyarimana na Gaddafi Habyarimana ati niwe wewe bagatanu ucungire izo nkenzi ziri mu Burundi uko bwabanza mu Banyarwanda kandi bigakorwa bagatanu bagasaba u Rwanda ya Habyarimana ati nawe labyo mihari yo tu wahungiye mu Rwanda ubaducungire muribuka iyo migenderanire yahavuye ihagarara ayo masezerano atanditse yahavuye ihagarara igihe 88 perezida yatera u Burundi ivuye muri mu Rwanda niho u Burundi rwacu bwaciye bureka abanyarwanda baja muri FPR kurwana baciye ku mbibi z'u Burundi baraja muri Uganda mbere n'imuhutu n'impuzu z'u Rwanda zatwifatata muri za kotebu ibihugu byacu birashobora kurengera ibyo bibazo na cyane cyane baretse kubishyiramo ibinababariye by'indyane zishimikiye ku moko kintu kibi cyane ku muntu arongoye igihugu kwishyiramo imbuka atwara igihugu atwara ubwoko kuko ubwa mbere ho igihugu birimo amoko yose kandi abari mu moko yose iyo yo agira ati byari bikenewe ko tubana murumva rero ko umuntu aba akeneye yuko abakuru b'ibihugu byacu barengera ubwo buntu kugira ngo barabone inyungu y'ibihugu by'abamibamwe ifatiye cyane cyane ku mutekano n'amahoro
uko kurengera inyungu kuva ku bategetsi bo hejuru baba mu Burundi canke abu Rwanda ga professeur Julien Nimbona hari uwovuga ati Burundi n'u Rwanda bwa buri ku murongo umwe ahandagarukana cyane cyane nk'injambo ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze muri ya nama ya CIRGL igira umunani aho abatari bake bagarutse ku ico kinati uyo mutegetsi w'u Burundi yongeye kwagiriza u Rwanda ko ruri nyuma y'abatera u Burundi gucyo bigasa nk'uko abo babivuga bavuga ati uko ku Rwanda rwari ruhaye u Burundi ngo base nk'abegera imbere u Burundi rusa nk'ukwagwanse nk'ukwagwanse mu gukomeza gwagiriza gwagiriza u Rwanda ibyo bihugu bibiri musesangura mwamubona biri ku murongo umwe no kugira ubushake bumwe mu gutorera inyishu ibyo bibazo byose
ntibwanga mukomeza gucu Burundi avuga gutyo mbere imbere yuko aguri ijambo ryo mu kirundo ryagiriye u Rwanda yuko ari umubanyi yororeka yuko afite ingendo yayitse ku Burundi hari habaye umushikiranganji w'imigenderanire yavuze yuko u Burundi bwifuza kugira imigenderanire myiza n'ibindi bwo ku makarere kandi uyu mubero n'ubiri ariko muvyumvirije umukuru w'igihugu cacu araho mukibaza ati none ibintu biguma bishika cyangwa si icyo gusa muri iri yinga riheze umukuru w'igihugu yavuze yuko amaraporo ya Nations Unies ni ukuvuga ishyirahamwe mpuzamakungu cyangwa in Europeyene avuga ibintu by'imbonerakure ivuga ibintu by'umutekano yuko hari abazi urumva rero hariho intambwe imbere hari intambwe isubira inyuma ibyo biratuma koko umuntu yibaza ati none hari gushaka gukwiye ku Burundi mu byerekeye ibyo gutorera inyishu ibibazo cy'imigenderanire mibi hagati y'u Rwanda n'u Burundi njye nibaza yuko iby'umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga twabifata nk'uko ari nk'urya muntu agiye kuganira n'uwo batumvikana yama mu ntango ashyira hejuru cyane ibibazo bikomeye hanyuma uko baganira niko ikibazo cyose kigenda kiragabanura ingufu gushika haboneka amasezerano uko niko bigenda mu gutorera inyishu amatati yakunda kuba hagati y'amaleta mbere hagati y'ine y'imigwana yose hama hariho mu ntango kwemeza cyane ibyo mupfa ano bita state combatif kugira ngo ubukebuke uko biruko igihugu kimwe kimwe cyose kirekurikina kiriya heza hakaba kumvikana urumva ifata umwanya muniniya nk'uko nakubarimye imigendere hagati y'u Burundi n'u Rwanda irimo utuntu twinshi tw'ingorane ingorane zijyanye kuri ibyo naba bariye byerekeye ibyiyumviro byerekeye imigendere hagati y'ubwoko byerekeye rero izi ngorane zaciye zijya mu karere zitatangwe cyane cyane mu 1993 igihe impunzi zose z'u Burundi zahurira muri Congo zatanzere n'ahandi ugasanga zitanguye gusangira ibyo byiyumviro bifatiye ku njyaneza z'amoko agacaja mu bindi bintu rero byo kudandaza inzahabu kudandaza ijagataka biko muri Congo bigaca bitandukira abatwara ibihugu bigatandukira kudandaza cyange abarwanda bigenga ni byinshi cyane bisaba yuko koko abo badutwara bicara ibyo ni ibyo kimwe cyose bagenda baragisobanura icyo ntabwo rero ni uko igihe mu 1990 ingwano y'u Burundi n'u Rwanda yatera muri Congo ingwano yo muri Congo yacitangwa nayo yari mu butu waciye ava ku butegetsi hanyuma birahinduka u Rwanda ruratera muri Congo hanyuma Congo izana za Zimbabwe za Angola iki kibazo cy'u Burundi n'u Rwanda si ikibazo cyoroshye ni ikibazo koko umerene hagati y'ama leta abiri ariko ni ikibazo kabisa gifite amashami muri aka karere nicyo bituma naba ari yuko kubera iyo migenderanire mibi ishyirahamwe rihuza ibihugu byo mu buseruko bwa Afurika East African Community ricumbagira cyane kubera izo njyane nicyo bituma ari ibihugu byo muri akarere na cyane cyane hagati mu Burundi no mu Rwanda dukeneye kwese kugira ngo izo njyane zihanze hanyuma ya migambi cyane cyane y'iterambere y'abanyagihugu b'ibyo bihugu ari bishyize ndijya imbere gusumba izo njyane usanga hanini imbere zikokezwa n'abantu bamwe bamwe bakanatwara leta usanga abantu bagiye mu bintu byo gutunga biciye kuri izo njyane biciye kuri izo ngwano biciye kuri iryo dandazwa ry'ibintu tutanimbura ariko ugasanga nibyo bitunze abadutwara.
Ego hariho akantu mumaze kugaruka ko kabiri muvuga muti ikibazo cy'amoko gute muri no bibazo Burundi n'u Rwanda birimo ga professeur Julien Nimubona.
Uri kumva urabye bigenda hagati y'u Rwanda n'u Burundi nk'uko abahinga benshi babyerekanye kuva mu mirongo icyenda n'icyenda igihe habaye ingwano mu Rwanda n'ingwano ubutegetsi bushasha bwari kubuhirika intwaro ya cami harishwa abatutsi hanyuma abacitse ku icumu bahungira mu bihugu byo muri karere no mu Burundi. Mu Burundi bahejeje kumugandagura abakoloni ikibazo gifashe gitandukira abanyepolitiki injyane zavaye mu Rwanda yitorona wavuye kurongora igihugu iyi myaka yose gushika 93 injyane zabaye kwari ku muragaba ibyashyitse mu Rwanda ntibigushikire abana ugasanga batereka dukora ibintu byo mu Rwanda ibyo bintu nka kubyo umuntu yaba mu kirori iba mu Rwanda abarundi bakwibabye bamwe mu kirori hanyuma cyane cyane 1994 urabona FPR yafashe ubutegetsi mu Rwanda hanyuma abari ku butegetsi mu Rwanda mwazi yari ubwabutegetsi buri mu bw'abahutu abahungiye muri Congo bacahura n'abahutu nyine bavuye mu Burundi bahunze yitwa rya Metro Dadaye n'ingwanda yaciye ikurikira ugira ibyagiye birandikwa ibyagiye birerekanwa ku rubuga ni uko hagiye mbere n'ibyiyumviro bivuga yuko kubera Kagame mu Rwanda kubera ubwo yagarutse 1993 mu Burundi kubera Museveni muri Uganda yuko havutse icyo bita ampiri y'abatutsi ni ukuvuga igihugu kinini cyane kirenga ibindi bihugu gitwawe n'abantu b'ubwoko bumwe rero yuko abandi nabo ni ukuvuga rebantu abahutu bariyitabiye ko basa n'abanyekongo n'abanyafurika bandi ibyo bintu byarakomeje rwose mbere umuntu adabisoma mu binyamakuru byinshi abantu bavuga ikibazo ugasanga rero ibyo byatandukiye za ntambara nababarira hagati y'imigwi yaciye igwanira muri ako karere k'ubuseruko bwa Congo biratandukira Burundi n'u Rwanda kubera iyo miharino bahiye yaheze igatera Burundi kongera igatera n'u Rwanda icyo kibazo kiri muri za bindi z'ubuganiro hagati y'u Burundi n'u Rwanda kandi biri muri ya madosiye abashikiranganji bahanahaye wagomba rero icyo kibazo nicyo nkoramutima gusumba kubatwara Burundi gusumba birya bavuga bagombye gutembaga ubutegetsi mbere niyo bagombye kuvuga bate abagombye gutembaka ubutegetsi bakahungira mu gihugu cy'u Rwanda harimo ako kantu ubwiye ukaraba nk'amajambo yashyikirizwa kuva 2016 n'uwahoze utwaye Burundi baragarutse cyane ku kibazo cya muri bagiye twaje tuva muri bagingwano yacu nticyari ikibazo cya manda ya gatatu cyari ikibazo cy'abantu bahora ku butegetsi bagomba kugaruka bashigikiwe rero na bene wabo mu Rwanda n'ako kantu karacyariho karakomeye kandi ako rero nk'uko abahinga biga ibintu by'amatate hagati y'ibihugu cyangwa hagati y'imirwano burya biroroshe kumvikanisha imigwi cyangwa ibihugu bisa inyungu ariko amatongo ari ibintu by'urudandazwa ibyo biroroshe cyane kuko abantu bari inyungu za umwe wese arahonga ariko iyo harimo ako kantu cy'ibyiyumviro ibyiyumviro byerekeye guhonyana aho ni ikibazo gikomeye cyane cy'ituma na kubariye ntiki birya byo kubonana ni byiza ni intango ariko ibibazo birakomeye ariko byamye ubwami akarengane bariye icyo gituma abatwara ibihugu basaba kubyumva yuko basaba kubirengera bobo
umuntu rero ndabumva neza iki kibazo turi ko dufatira muri 2015 tukagera ubu muri 2020 bamwe n'abandi bavuga bati Burundi bwa buri n'u Rwanda bya biri mu nzira yo gusubira kunywana hambavu yuko wa politike kirimo n'ikibazo cy'ubwoko
kirimo bwose icyo yega amajambo avugwa n'abatwara bigera gusoma neza utanga ubushakashatsi muhinga nka batwebwe ntushobora gusoma neza icyo bagomba kuvuga baranyigiza utuntu ariko ugiye kuraba neza mbega ni kubera ko Burundi ushinikira cyane yuko u Rwanda rwanyegeje abo bantu bagombye guhinda ubutegetsi ni bande naho twe tuzi yuko abo bagombye guhageza guhirika ubutegetsi harimo abahutu n'abatutsi turazi neza yuko bagomba kuvuga yuko ari kubera Kagame ari umututsi ko ari cyo gituma banyegeye hariya kandi ari cyo gituma batagomba no kubatanga ariko nibukije yuko muri kahise umuperezida w'umuhutu yatuma abatutsi bahungiye muri icyo gihugu banyekera cyo kimwe n'igihe umuperezida w'umututsi yatuma abatutsi bahungiye muri icyo gihugu bamurabuzwa kugira ngo ntibatere ikibazo igihugu kibanye kubera kuri imigenderanire hagati y'amaleta bifatiye kuri icyo cy'ubwoko gusa hari izindi nyungu zikomeye cyane zifatiye ku mutunzi zifatiye ku iterambere n'ibindi
mudukundiye Professeur Julien Nimona rero dukubitiza n'amaso ku mbuga ngurukanabumenyi zacu aho twari twashoboye gushyira ko tuhava tugaruka kuri kino kiganiro hari abaturungikiye amajwi hari abaturungikiye utubazo mu baturungikiye amajwi hariho uwitwa Masoro Selemani wo muri Malawi yagize ati
nyiriwe ku ijwi rya Amerika muravyo mubonano baba baravuganye perezida w'u Burundi n'u Rwanda mubona hari ikintu kizovamwo ko imipaka ishobora kugurugwa abantu kagira imigenderanire nk'iyo bari basanzwe bafise kuva kera
jewe ndibaza ko bishoboka uretse ibintu twagiye turabona muri iyi minsi aho abanyarwanda canke abantu bazabava mu Rwanda bagirirwa nabi cyane mu Burundi n'ahandi abantu bafitaniye imiryango bafitaniye ibintu byinshi batangiye hagati y'ibyo bihugu hariho ababyeyi bafite abana biga mu Rwanda bahungiye mu Rwanda n'ibindi bafite imiryango basize mu Burundi bagumye baza bagenda basaba impapuro ku mipaka ariko ntibyari byoroshe ariko niranda yuko twatanguye izo biganiro hagati y'abarongoye Burundi buke imipaka izorengana hagiye amaleta atanguye kuganira bigahera buke buke jewe ndarimwe naho nabonye ko ingorane Burundi bushikiriza u Rwanda n'iz'u Rwanda rushinze u Burundi zigoye cyane ibibazo bishobora gutorera inyishu igihe bokorewe bakicara bakaza baratosora kimwe ku kindi
uwitwa Yohani mu Burundi nawe yagize ati
mbega u Rwanda kokunguka rugiraniye migenderanire n'abatavuga rumwe na leta cyanke kokunguka rugiraniye migenderanire na leta kuko turavuye turabona ko hari agahombo ku bijyanye no guhanahana ibidandazwa aho abarundi bava mu Burundi bakajya mu Rwanda abanyarwanda nda bagashora ibintu mu Burundi n'ibindi migambi batakuharangurira siwe rero muragomba kubaza icyo kibazo yuko u Rwanda nimba rwunguka bakoranye nabo batavuga rumwe na leta nuko bokunguka bakoranye na leta murakoze ugira umutaga mwiza
kahise k'imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda ndabamenyesheje yuko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda cyangwa abarongoye u Rwanda afite inyungu cyane cyane kuganira n'abarongoye u Burundi gusumba gushyigikira abahungiye mu Rwanda ibintu bizwi mu migenderanire hagati y'amaleta nicyo bita approche réaliste des relations entre les états koko urashobora kubona igihe habonye abaye ingorane zikomeye cyane zimwe bishobora gutuma ubutegetsi buhungabana ari muri igihugu cyangwa kiriya bifatiye ku njyana z'amoko ariko muri rusange naberetse akarorero kuri Habyarimana naberetse akarorero kuri Bagaza sinakuze mbona Habyarimana aza kugendera Burundi bagataje kugendera u Rwanda ndibuka neza yuko igihe hariko haba inama y'Ubufaransa n'ibihugu bya Afurika i Kigali hanyuma hakaba impapuro zakwiragijwe mu Rwanda zituka umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuyeho Dahoud Remy n'abiwe babashwiragije baciye bahungira muri Tanzania ariko Dahoud Remy nabo bari kumwe basangiye ubwoko na Habyarimana ibyo rero byo nabyo nemera yuko ngo umukuru w'igihugu iki yoja ku bintu by'ubwoko gushaho yoheza ntaganire n'iyindi leta igihe abona yuko ibyo biganiro bigendanye byiza yotuma ubutegetsi bwiwe budahungabana nabivuze nderekana yuko ubutegetsi bw'u Burundi butaganiye n'u Rwanda nta mutekano uzoboneka urama mu Burundi ni nacyo kimwe ku Rwanda ubonye yuko u Burundi bushobora kwara yamushyigikira imihari irwanya u Rwanda urumva rero yuko agiriranire abo ngo ibyo bihugu bashobora kubona yuko ku neza yabaho n'umutekano ku ntwaro zabo bashobora kurengera ibyo by'amoko cyangwa nta gushyigikira abarwanya ubutegetsi na buriya
uyu ndi nawe ari muri Afurika y'Epfo atashimye gutanga izina ryiwe yagize ati ko u Burundi busaba u Rwanda gutanga abaronderwa n'ubutungane niko kurondera imigenderanire myiza nyezina hagati y'ivyo bihugu canke hariho ikibacihishije kirimo ugusa nk'ukunaniza igihugu kimwe
mu byo mbona mu byo tohoje neza kuko abagombye ubutegetsi canke abagize imyigaragambyo mu 2015 biyamiriza ikiringo cya gatatu cya nyakwigira umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza benshi bahungiye mu Rwanda icyo kibazo ni kibazo hageze ibiganiro hagati ya leta ni kibazo cyoroshye cyane harimo ibihugu bimwe bimwe mu mashyirahamwe usanga bifite amasezerano ajyanye no gutanga abantu b'inkozi z'ikibi cyane abantu baba barwanya ubutegetsi ndabakarorera igihugu cy'Ubufaransa n'igihugu cya demokarasi byatabanje biteye imbere ariko mwabonye umukuru wacu Macron aha ikiganiro Jeune Afrique avuga ati ibintu by'umusoro avuga yuko inzego zo muri Cote d'Ivoire zohungabana ntidushobora kwemera kumuha ikibanza ngaha muri iki gihugu ibyo bica mu masezerano hagati ya leta bica mu kubahiriza ayo masezerano ariko muri aka karere nagomba bari yuko iryo shyirahamwe ngo mpuzabihugu byaha muri aka karere CEGL hajya harimo amasezerano yagiye arashyirwa kuri kungu bita amaporotokolo usanga ajyanye n'ibi by'ukutiba ubutunzi bw'ibindi bihugu usanga bijyanye n'ibi by'ukutanyegeza inkozi z'ikibi cyangwa abarwanya amaleta ariko ayo masezerano urumva nk'ayandi ntiyubahirizwa kubera ibyo bihugu bitaba byizeranye ibyo bihugu bitaba bishyize hamwe murumva rero kugira ngo amasezerano yose ace hamwe ni uko abatwara ibihugu baba baganira abatwara ibihugu baba bemeye kuza bararanira ikibazo kimwe hamwe kugira ngo gitore igisho nubwo rero genderada yuko nicyo kitoba inama ikomeye mu gihe bagomba kwicara hamwe genda cyo mbona kitotore igisho muri ibyo ni nk'uko u Burundi naho nagira ikibazo gikomeye kuko ntabwo ari yuko usanga kirimo abarongoye n'abatarongoye leta cyangwa kirimo leta cyangwa ni kirimo leta gisa kirimo abategetsi gusa icyo kibazo cyerekeye by'imigwi FDLR n'iyindi yarwanya ikirwanya u Rwanda bifatanyije n'ibyo byo kudanaza ibintu by'ubutare bwa Kongo ibyo byose urumva ni ibibazo bikomeye cyane ariko ibibazo yuko biganiwe ko ubwa mbere bafatanyije na Kongo icyo kibazo cy'imigwi irwana n'ukwiba iby'ubutaka butare birashobora gutora inyishu hanyuma maze hagasigara ibibazo hagati y'Uburundi n'u Rwanda ibyo nabyo bica muri y'amasezerano
yego turiko turasa nk'abasozera kino kiganiro ariko mu nkundire nsoma ubutumwa bwa nyuma mbere ko dugisozera nkwitwa Jean Leponce Habimana yavuze ngo ni byiza kuba ariko baragerageza kunagura imigenderanire ariko ndafise akabazo none mubona iyo migenderanire izoshoboka mu gihe abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa CNDD-FDD bakiri mu gihugu cy'u Rwanda akabaza rakagarutse ko ariko nibaza ko abanshi nabo nyine baracakibaza ni ukubimura bakagenda ni ugukora iki ni ukuganira bakiriyo Professeur Julien Nimubona
ibibazo bibiri muri icyo kibazo abahungiye mu Rwanda hariho abanyepolitiki nk'uko bari mu bindi bihugu mbere bya Buraya n'ahandi bobo bavuga ibibazo bya politiki bavuga basaba kuganira na Leta y'u Burundi kugira ngo baronge ikibanza bakwiye kahunya gihugu ibyo muri abyita ibiganiro bya Seyarusha mu kwezi kwa mbere uyu mwaka ariko babigaruka ko n'ishyamba mpuzamakungu nicyo muri rya raporo yashyikirijwe n'umuyobozi mukuru aha inama ntegetswe y'ibihugu bya Nations Unies yari yanditse ko yuko ata biganiro biri hagati ya Leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe yuko ata mahoro n'umutekano babona muri iki gihugu je nshurongera ko no muri aka karere ko bica bigora abo bahunze babonye politike bahunze kubera ibya politike ibyiyumviro bya politike abo uye muri aziko baheza bagakingirwa n'amasezerano mpuzamakungu yerekeye impunzi maze rero izo mpunzi zikagira nazo ibizigenga hari ibyo zitemerewe gukora hari ibyo zemerewe gukora ibyo nabyo isa n'ikibazo cya mbere cyangwa ikibazo kigira kabiri icyerekeye abagirizwa kuba bagombye gutembagaza ubutegetsi ibyo nabyo ikibazo na jemo baza kuba ari kunoshira ku masezerano niho byita protocol d'extradition ayo masezerano nayo kuraba ingene ashyirwa mu ngiro ari uko ibyo bihugu byicaye byizigiraniye kuko mu gihe cyose batazoba bashobora kwicarana no kurindira yuko abo bagwanya ibyo bihugu ahubwo bazokoreshwa n'ayo mareta kugira ngo babane batera umutekano muke muri ako karere no ku mareta yonyine ibyo ari byo byose ntibifasha abarongoye u Rwanda ntibifasha abarongoye u Burundi mu gihe igihugu kigomba gukoresha iyo migwi kugira ngo gitere ikindi kuko n'ikindi gice kigitera ikaba intambara iyo rero intambara itanguye ntawe umenya uyitsinda
hari rero n'uyitwa uwo zahaye niyo nawe ngo harabura iki none ngo abaperezida bagenderanire hagati y'ibihugu byombi no kuvuga perezida Paul Kagame w'u Rwanda ahura amaso mu yandi imbona nk'ubone na perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi ku bwanyu murasisangura mukabona ni gishoboka muri kahise muri kazoza kavuba nimba ari gishoboka muri kazoza kavuba ibintu bitegereza kubanza kuva mu nzira n'ivyahega Professeur Julien Nimubona
n'ivyo bapfa hanyuma ndiko ndaba imigenderanire mu mwaka karere hari CPGL canke ibihugu vya by'useruko igihe cyose ata migambi ivyo bihugu bisangiye igihe cyose abarongoye ibihugu batabona na kenshi muri icyo gihe amashyirahamwe arahagarara kandi iyo iyo migenderanire itabaye n'abanyagihugu birabafata kuko urumva ni kwa kwinubana ku mipaka kwa kwinubana mu nzego rero nta kindi gishoboka atari uko abo bakuru b'ibihugu babonana nk'imigenderanire imaze iminsi kuva umwaka w'2006 gushika ubu hagati ya Congo tuvuge n'u Rwanda yari iri migenderanire idashoboye ariko hapfuye guhinduka ubutegetsi muri Congo Tshisekedi aja ku butegetsi mwaravuga yuko na Perezida Kagame yaciye aja i Kinshasa naho abakongomani batangaye ariko nuko bigenda hanyuma imigenderanire igaheza kuba myiza mwarabonye yuko byagiyemo n'abakozi b'ibihugu vya Angola vya Congo kugira ngo
Ego hamadu sozeraga Professor Julien Nimubona ikwiye gukogwa vuba bwangu ku ruhande rw'u Rwanda vuba bwangu ku ruhande rw'u Burundi kugira ngo ino migenderano iri kwiravugwa na bamwe n'abandi baturu Rwanda n'u Burundi bwabugiye gusura kunyurana n'iki utwo tubazo tuhava aho hasigare ikintu gifadika hamwe harakabaza hasigare bavuga bati u Burundi n'u Rwanda byongeye kunywana ni giki cokogwa nuwahe muti wo vugutwa ku mpande zose
umuti nibaza nuko nkuko byashikanganje babikoze ku izina rya leta baserukira bagashikirizanya ibibazo ibihugu cyose gifite gishikiriza nuko boleta bakabonana bikenewe bagasaba uwaje hagati abumvikanisha kuko iyo ibiganiro bitanguye hagati y'amaleta akaba harimo umuntu bahurije ko ashobora kubafasha kubitorera inyishu ibyo bibazo biyanyuka guturira inyishu na cyane cyane mbere na ya mitima iwa yo kwinubana iyahe bikabambika igacureha maze buke buke ibyo bihugu bigatera abije imbere.
Uko Professor Julian Mubona twibutse ko muri umwigisha muri za kaminuza mukaba n'umuhinga mu vya politique intwaro ku rwego mpuzamakungu no guteza imbere inzego expert international en gouvernance et développement institutionnel mu Gifaransa. Turashimire cyane kuri kano kanya mwahaye ijwi rya Amerika, ejo nitwongera kubikora ko nkuko twabwize uno munsi. Muze mutwitabe.
Ego murakoze cyane kwindorita nkuko mu Rwanda bikora.
Ego bandi dushimye ni mwebwe nshuti bakunze ibijo rya Amerika kamwe ko mudutega amatwi muri ganino kino kiganiro mwagitegure mwongera mu gishikizwa na Joy Diane na Hazwe ku izina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye tubifuriza kuranirwa mu byo muri mu byose naho ubutaha.